ivyadutumyetwa ndikiryo kete twafatiye ku rubanza rwacitse kandi umushikiranganje w'intwaro hagati yari yemeje gushyira mu ngiro hanyuma aravyandika hanyuma avuga ko yemeye inzego zatowe 2009 izo nzego nazo zari zirongowe na Honorable Bonaventure niyo yankana na jewe aho rero Honorable Bonaventure niyo yankana avugiye ati jewe si jewe ndongoye umugambwe hanyuma numva batanguye kuvuga ko umugambwe utagiri kuwiserukira rero ntanavuga nti ntibishoboka ko ikete ryemeza ko inzego zo 2009 arizo zemewe n'amategeko jewe sidatanga imihoho reka rero menyeshe umushikiranganje w'intwaro hagati ko jewe ndi icegera cy'umukuru w'umugambwe wa Desigana Ikrona noba ndahahagaze mu kurindira ko kongre iba
none umushikiranganje w'intwaro hagati yo bamaze kubasubiza
eka nta nyishe turaronka kuko nawe nyine kete yari yonse mu gitondo nuko ryaciye rishika mu binyamakuru hakiri kare
murazi ko iyo mufashe ishobora kubateranya n'abandi banywanye b'umugambwe ipona cyane cyane nabo bose babategetse b'umugambwe ipona
icyo tuma kiduteranya coba jewe kuri jewe uko ndabyumva coba ta ugifatiye mu gihe bo babemera ku rubanza rwacitse muri sentare kandi na cyane cyane ikigoye akaraba abadasigana nyine bari bitwaye urubanza bakaba batari barusambuye
mbe ko mukorana n'umushe ntahe Bonaventure niyo nkana yo barababwiye icatumye wewe aca sokora eka akabivamwo
ivyo nivangira ngo hari habashobora kuba babimuhanuye ntitwabiyaze neza mugabo yarambwiye ati jewe n'ukuri ndabona ntashobora kubibandanya icyo wacarabimutumye ntiyakinshikiye ko neza kuko n'umushinga ntahe akuze adashimye kubivuga jewe ntandavyakira uko abitanze
impanuro nk'izo canke eka abandi banywanyi abategetsi b'umugambwe ipona ntibashobora kubaremera namwe bw'inyene mukisubirako
jewe nibaza ko naho bishika abantu bakabaremera inzoheze umuntu yoheze akaraba nyine byifashe mugabo nibaza ko uko biri hako haboneka inzandiko zivuga ko umugambwe wa Desigana Ikrona utagira ikibuserukira imbere y'amategeko numva jewe muri ico gihe atawondemera ngo ndabivemwo gushikaho haboneka uwundi ashobora kuserukira imbere y'amategeko
muri iki gihe hari uruhagarara kubera umugambwe ipona udafise abategetsi bakwiye eka no mu vice perezida wa mbere nk'uko amategeko abivuga mbega mu gihe umushikiranganje w'intwaro hagati yobishura ababwira ko namwe ari mwe mwari mukuru w'umugambwe ipona mbega eka imigambi mfuse n'iyihe muzoca mushikiriza abategetsi baja muri leta canke n'umukuru
oya n'ukuri oya ivyo kubu ivyo mukuru umukuru w'umugambwe nibaza ko nawe nyine atobishikiriza ni ivyo zose nabishikirije muri kino gihe mona turi mu bihe bigoye kandi hari ibintu bitari bikeneye gutambutswa kuko nta cegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu kiriho nta bashikiranganje bariho kandi umugambwe wa Desigana nawo uri kuragira ingorane kubera abawurongoye bamwe bavuga bati mwebwe amategeko ntabemera abandi nabo ngo reka tubanyengere twisuganya nkumva umenga byo bavyiza naho ibintu bigorana umuntu agize ati reka nite muziko mugabo turabika ibintu byotambuka
muri iki gihe mu mugambwe ipona usa n'urimwo amashami atari make mbega abanywanyi abadasigana bari inyuma yanyu ni benshi
abari inyuma ya jewe canke umugambwe wa Desigana Ikrona kuko abadasigana kandi ni mu mashirahamwe yariyo yose hamye hari ingorane harashika ingorane vyama vyabaye na cane cane iyo hageze ibintu vyo kugira uti uyu ni wari imbere wundi nabararindiriye hama hacavuka imishana imirano igikuru nuko umwe wese agira ati izo ari zose naho bigoye nguma ndumu ndasigana
mu majambo make cane gose iyi ingorane zihari mu mugambwe ipona zorangira gute muri iki gihe nkuko nabivuze hari amashami atari make
nibaza igikuru cyama kije imbere n'ibiganiro kwemera twese tukicara tukaganira abari bo bose
madame konsili nibigira murakoze cyane gose kuri aka kanya mato kugira ngo tuganire
murakoze namwe.